murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Abakandida ku mwanya wa perezida wa Amerika kuri wa kabiri bagiranye ikiganiro mpaka cya mbere cyagaragayemo byinshi batavugaho rumwe. Muri ibyo harimo uko bazakira ibizava mu matora. Tubanze twumve uko perezida Donald Trump, umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani uri ku butegetsi, abyumva.
But I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board.
Ati nizere ko azabara amatora anyuze mu mucyo, nataba mu mucyo, nimbona impapuro z'amajwi zibarirwa mu bihumbi zinyuzwa mu buryo budasobanutse, ibyo ntabwo nzabyibeshyaho. Mu buryo bugaragara, reka nkubwire icyo bivuze. Bivuze ko amajwi azaba yibwe. Reka noneho twumve icyo Joe Biden, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate bahanganye, avuga ku byerekeye uko azakira ibizava mu matora.
If I win, that will be accepted. If I lose, it'll be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure...
Nintsinda bizemerwa kandi nintsindwa nabwo bizemerwa. Buriya rero niba avuga ko atazi ibyo azemera n'ibyo atazemera, reka mbabwire nta kibazo, kuko nitubona ubwiganze bw'amajwi bizaba biri ku mugaragaro, azagenda, ntashobora kuguma ku butegetsi. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwari rwemeje ko umunyemari Kabuga Felicien ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside yoherezwa kuburanira mu rukiko rwa ONU yarusha muri Tanzania. Aya makuru n'ayandi turabagezaho mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Aloys Bigirimana niwe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Urakoze Geoffrey. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko iminsi ibiri y'ibiganiro hagati y'intumwa z'amaleta adacana uwaka muri Libya byabereye muri Misiri muri iyi ndwi byatanze umwimbu mwiza kandi byugurura inzira y'ibindi biganiro amaso mu yandi. Umugwi wa ONU muri Libya wavuze ku munsi wa kabiri ko ushima utwigoro tw'izo ntumwa zose kandi ugashima n'ibyavuye muri ibyo biganiro byatanguye ku munsi wa mbere. ONU ivuga ko ibyo biganiro hagati y'intumwa za leta yemewe na ONU hamwe n'igisirikare cya Khalifa Haftar byashimikiye ku bibazo by'umutekano n'igisirikare. Bumvikanye kandi ko ibindi biganiro biba mu ndwiza kandi ko bafashwe mu mirwano hagati y'impande zose barekurwa kandi bazoganira ku gucungera amahinguriro y'ibitoro. Imihari irwana ku ruhande rwa Haftar yarigaruriye amacukuriro y'ibitoro kuva mu kwezi kwa mbere, basaba igabanganya ku buryo bungana amafaranga ava muri ibyo bitoro. Muri Afrika kandi abategetsi bajejwe amashyamba n'amaratiro y'ibikoko muri Zimbabwe bavuga ko bakeka ko inzovu 34 zafuye mu buraruko bw'icyo gihugu zishwe n'indwara yo kuvirirana amaraso yatewe n'imigera. Izo nzovu zatanguye gupfa mu kwezi k'8, inyuma y'izindi ziharugwa mu majana zafiriye mu gihugu kibanyi cya Botswana zishwe mu buryo butatahuritse. Abategetsi b'amashyamba y'iratiro ry'ibikoko muri Zimbabwe bavuze ku munsi wa kabiri ko kugeza ubu bamaze gutora inzovu 34 zafuye, ariko bagakeka ko hashobora kuba n'izindi. Abahinga bavuga ko Zimbabwe ishobora kuba ifise inzovu hafi 90,000. Inzovu muri Botswana hamwe no mu bice bimwe bimwe bya Zimbabwe zababa 400,000, igice cya kabiri kiziri ku mugabane wa Afrika wose. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ariko arabonana n'abategetsi b'i Roma mu Butaliyano, aho yerekanye ko hari ihamwa rikorerwa imirwi y'abanyamadini mu Bushinwa. Yasabye Ekleziya Katolika guhagarika amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji Pompeo abivuze mu gihe Vatican hamwe n'Ubushinwa bari mu biganiro byo kubandanya amasezerano yo mu 2018 kwigenwa by'abepiskopi. ibiri muri aya masezerano ntibyigeze bishirwa ahabona ariko yerekeye ku ufise ububasha bwo kugena abepiskopi katolika mu Bushinwa. Pompeo yavuze ko atanahamwe ku isi ubwigenge bw'amadini bubangamiwe nko mu Bushinwa kandi ko ataho abayoboke ba katolika bahamwa kiretse muri ico gihugu. Mu Bushinwa hari ibice bibiri by'abayoboke ba katolika, abambere bemewe na leta ariko abandi bitwa ko bigenga bagizwe n'imigwi y'amashengero ayoboka Vatikani. Abategetsi ba Vatikani bavuze ko bafise ubugombe bwo kubandanya ayo masezerano ariko ko bakeneye kuvugana n'abategetsi b'Ubushinwa. Abakurikiranira hafi ibyo bintu bavuga ko bidasobanutse ukuntu ayo masezerano abuza abategetsi ba Ekleziya Katolika kugena abepiskopi mu Bushinwa, aho leta y'igikominista igenzura ukwizera kw'abanyagihugu. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika carafatiye ibihano amashirahamwe 13 hamwe n'abantu 6 mwisekeza ryo gukatira amasoko y'amafaranga leta ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Ubushikiranganyi bw'ikigega bwa Amerika bwavuze ejo kwa gatatu ko umukuru wa banki nkuru ya Siriya ari mu bashizwe kuri urwo rutonde rwirabura. Abandi ni umukuru w'ikigo cy'iperereza hamwe n'uwundi mugwizatunga yagirizwa gukorana na leta ya Assad. Ubwo bushikiranganji buvuga ko amatungo yose abo bantu n'ayo mashirahamwe bafitiye muri Amerika afatwa kandi nta munyamerika yemerewe gukorana nabo icyo cyose cinjiza amafaranga. Abo bantu hamwe n'ayo mashirahamwe bagirizwa kuba bari bafise uruhara rukomeye mu gufasha leta ya perezida Assad mu bijyanye n'amafaranga. Perezida Assad yatanguje guhama abakora imyiyerekano mu 2011 ivyabaye intango y'intambara hagati y'abenegihugu aho Irani n'Uburusiya bifashe mu mugongo Assad mu gihe Amerika ishigikiye abarwanya leta. Iyo ntambara imaze gutuma amamiliyoni y'abanyesiriya bahunga igihugu abandi bagahungira hagati mu gihugu. Ibihugu vya Armenia na Azerbaijani byariyemeje kubandanya intambara mu kwanka kamu batewe n'amakungu ejo kwa gatatu ni mu gihe imirwano yinjiye ku munsi wa gatanu. Inteko z'ibyo bihugu bibiri zimaze imyaka zitana mu mitwe bafa intara ya Karabat iri mu bwoko bwabo muri Armenia yiyonkoye kuri Azerbaijani mu myaka y'1990 igihe ubumwe bw'abasoviyete bwasambuka. Gushika ejo kwa gatatu abamaze gusiga ubuzima muri izo ntambara barenga 100.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Bufaransa aho urukiko rusesa imanza rw'icyo gihugu rwaraye rwemeje ko umunyemali Kabuga Felicien ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda agomba kuburanishwa n'urwego rwa ONU rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPIR. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iby'iyo nkuru arayitugezaho.
Mu cyemezo urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwafashe rusobanura ko Felicien Kabuga nta mpamvu ishingiye ku burwayi cyangwa se ibangamiye amategeko yimubuza koherezwa kuburanishirizwa mu rukiko mpuzamahanga rukorera Arusha. Umwe mu bamwunganira mu mategeko Maître Emmanuel Altite yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kwitabaza urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Irahe mu Buholandi. Ati nubwo urwego rwasabye ifatwa rya Kabuga n'uko yakoherezwa ahaburanishirizwa kubera ko ubujurire bwa Kabuga butakiriwe, tugiye gusubira kuri urwo rwego ku bacamanza babiri barirahe bakabana Arusha. Tugiye rero kugaragariza urwo rwego ko uburenganzira bwa Kabuga bukwiye kubahirizwa. Maître Altite yakomeje kandi yasobanura impamvu uyunganira Felicien Kabuga adakwiye kujyanwa Arusha muri Tanzania.
Ati hari icyorezo
cya COVID-19 kibasiye isi kiri mu bihugu bitandukanye birimo n'ibyo muri Afurika. Ati none se urumva bikwiye kohereza Kabuga muri Tanzania aho ubuzima bwe bushobora kuzahanira? Ati kubera imyaka ye ashobora kucyandura atafite uburenganzira bujyanye no kubungabunga ubuzima bwe n'uburenganzira bwe.
à ce que sa santé soit préservée. C'est un droit.
Félicien Kabuga, ufite imyaka 84 nkuko bigaragara ku mpapuro zimufata ari ku muryango we, ukaba wemeza ko afite 87 yafashwe mu kwezi kwa gatanu afatirwa hafi y'umurwa mukuru w'Ufaransa Paris, akaba aheruka kujyanwa mu bitaro kubera uburwayi. Umugenzacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramet yari yasabye ko Félicien Kabuga aburanishirizwa irahe mu Buholandi, yashyiraga imbere ubuzima bwe bushobora kubangamirwa n'icyorezo cya COVID-19. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Tuve mu Fransa tuze mu Rwanda, aho umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga ejo kuwa gatatu yategetse ko abatangabuhamya bashinjura bwana Jean-Claude Yamuremye ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside bazatanga ubuhamya bwabo hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Skype. Mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Eric Bagirubusa ejo yari mu rukiko adutegurira inkuru.
Byatwaye byibura iminota ibarirwa muri 15 umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga asoma icyemezo ko kumva abatangabuhamya bashinjura bwana Jean-Claude Yamuremye bakunda kwita Nzinga ku byaha bya jenoside n'abatangabuhamya batatu bari ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububiligi basabye kurindirwa umutekano urukiko rwabahaye umwirondoro wa BIB, BIC na BID. Ubusabe bwo kumva abatangabuhamya bwana Yamuremye yabugejeje ku rukiko mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize wa 2019. We n'umwunganira basabaga ko abatangabuhamya bamushinjura bazatanga ubuhamya hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa video conference. Ariko kubera kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 hahise haduka icyorezo COVID-19 gikomeje kugira ingaruka mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'abatuye isi, urubanza rwahise ruhagarara maze umwanditsi mukuru w'urukiko wari wagenwe ko yajya kuhura nabo batangabuhamya aburuka bageraho. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2020 hongeye kuzamuka ingingo yo kumva abatangabuhamya, ariko noneho bwana Yamuremye n'umwunganira basaba ko bategurwa urukiko rukabumva hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype. Ni ingingo impande zibura na zombi zemeranyaho kuko ubushinjacyaha buvuga ko busanga nta kibazo kibirimo. Umucamanza amaze kumva imiburanire ku mpande zombi yarasesenguye maze yisunze ingingo z'amategeko arebana no kwimurira imanza muri Repubulika y'u Rwanda, yemeza ko umutangabuhamya ushaka gutanga ubuhamya ku mucamanza abisabwe n'umuntu uwo ari we wese igihe atari hafi yatanga ubuhamya hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Nyuma yo kwisunga ingingo z'amategeko umucamanza yategetse ko abashinjura bwana Yamuremye bazumbwa hifashishijwe uburyo bwa Skype aho ku buryo bwa video conference. Aba batangabuhamya bashinjura Yamuremye bari mu mahanga bagiye kumbwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga nyuma yaho bamwe mu bamushinjura bari imbere mu gihugu bari barumviswe. Ni nacyo kimwe kuri bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha bashinjiye Yamuremye bari baramaze kumbwa n'urukiko. Uretse iki cyorezo COVID-19 cyateye u Rwanda gukoresha cyane ikoranabuhanga mu nkiko mu buryo butari bwitezwe, igihe urukiko rwasangaga ari ngombwa ku manza z'ibyaha biri ku rwego mpuzamahanga, uburyo bw'ikoranabuhanga bwakoreshwaga mu kumva abatangabuhamya bari mu mahanga ku manza ziburanishirizwa mu Rwanda. Bwana Jean-Claude Yamuremye bakunze kwita Nzinga w'imyaka 45 y'amavuko, jenoside yabaye afite imyaka 19 nk'uko abisobanura. Ubushinjacyaha bumurega ko yatundaga abatutsi mu modoka bajyana mu ishuri rya Eto Kicukiro kugira ngo bicwe mu gihe cya jenoside. Yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'Ubuholandi, aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba za ambasade ya Israel na Finland mu Buholandi. Yoherejwe kuburanira mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2016. Ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha bumurega bubimukekaho ko yabikoreye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1994. Inkiko gacaca zo muri Niboyi Kicukiro zari zamuhamije ibyaha bya jenoside zimukatira gufungwa imyaka 19 mbere y'uko igihugu cy'Ubuholandi gifata umwanzuro wo kumwohereza kuburanira mu Rwanda. Ariko mbere y'uko aburanishirizwa mu nkiko z'u Rwanda zabanje gutesha agaciro icyemezo cyafashwe n'inkiko gacaca kuko ariko itegeko ribiteganya. Ibyaha byose arabihakana akabwira urukiko ko ari umwere. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2020. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 4 1 1 2 +1 6 9. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi aho umuryango w'umwe bw'Uburayi wagumishije hibahano kubategetse bungirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abanindira ko buca Gervais ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano na Bizimana Godefra umujyana mu mukuru ushinzwe ingendo mu biro by'umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Itangazo ryashyizweho habona n'ubumwe bwa Buraya ijwi rya Amerika rifite iyi kopi rivuga ko ibihano byari byafatiwe ibihangange bibiri mu gipolisi cy'u Burundi ata mpamvu n'imwe ihari yo kubikuraho. Aba bagabo babiri begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umwe ni Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika atwara ubushikiranganje butatu bukomeye bwashyizwe hamwe aribwo ubw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu, ubundi ni Godefroid Bizimana ubu umuhanuzi mukuru wa perezida mu byerekeye ingendo yahoze ari umuyobozi mukuru w'igipolisi. Aba bose bakaba baturuka mu ntara imwe ya Cibitoke. N'ibihano byafashwe n'ubumwe bwa Buraya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bigenda birongerezwa ikiringo uko umwaka utashe, ibihari vyotaye igihe mu kwezi kw'icumi uno mwaka. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko ivyo bihano vyerekeye gufata ubutunzi bwose abo bategetsi babitse Buraya hamwe no kubabuza guhonyoza ikirenge mu bihugu bigize uwo muryango. Yamara gushika ubu nta muntu azi igitigiri c'amatungo yafashwe ingenangana. Ubundi mutegetsi muri leta ya perezida Ndayishimiye ari ku bihano mpuzamakungu n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji w'umutekano yafatiwe ibihano nk'ivyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bihugu vya rutura vyagiriza abo bategetsi ko bagize uruhara rukomeye mw'ihonyango ry'agateka kazi na muntu n'ubwicanyi vyakurikiye ugushaka kwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Uretse abantu ku giti cyabo n'igihugu kiracari ku bihano by'ubutunzi cyafatiwe n'ibihugu bya Buraya. Umushikiranganji ajeje imigenderanire yagize icyo avuga kuri izo ngingo zose. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Ambassadeur Albert Shingiro yavuze ko agiye kuganira n'ubumwe bwa Buraya kuri icyo kibazo.
Mu bikorwa tugiye gushimikira ko cyane harimo icyo gikorwa cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, na cyane cyane bijya bihugu muzi byari byarafatiye ibihano u Burundi byo mu bumwe bwa Buraya. Ibyo nabyo bica mu buryo bwinshi ibihugu vya Buraya n'u Burundi tuzoja hamwe tubandaye tuvugana kugira ngo ivyo bihano bishobore kuva kutuvako bidatevye, kuko nkuko mubizi u Burundi bwacu ntibigeze bufatira ibihano ibihugu vy'umwe bwa Buraya. N'ivyo bihugu vyafashe ibihano twibaza yuko ivyo bihugu ari vyo mu gihe vyogaruka ku Burundi nta ngorane tuzobakira nkuko twari dushatse tubikora imbere yuko ivyo bihano bifatwa, hanyuma tubakirie naho tubakire tuzi yuko babwiriza kubahiriza ibisata bimwe bimwe bijanye no kwigenga ku Burundi. Mugabo rero twibaza yuko ibyo bihano uko meje kuyivuga abo babifashe bashobora kuza tukaganira bagashobora kubikuraho atakinini bisabye.
Mondwi heze perezida Evariste Ndayishimiye yari yeshe ubumwe bwa Buraya nkaho womenga yari yamaze kumenya ko ivyo bihano byongereje ukiringo cy'umwaka umwe. Kuri we nibisanzwe kuko bucigikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi.
Ubumwe bw'Uburaya nivyo imigendane yatose kayi kubera ubumwe bw'Uburaya twasanze bwari burimwo mu gutuma habitengbagazwa ry'ubutegetsi mu Burundi, hanyuma bitwaje igikenye bibananiye baciye bavuga bati reka tubohere amaboko mugongo irya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo, hanyuma Imana nayo ikirakinga. Ikinze rero none abantu boguma bakwegana gushika ryari? Ibyo kuvuga ngo ingingo ya ibyo si byo bikora, hakora umwumvikana. Imigenderanire hagati y'ibihugu si imigenderanire y'inguvu, ashaka murumvikana mukagendana, adashaka naho ntimugendana. Murazi ko Burundi bumaze kugenda inshuro nyinshi n'ibiganiro byari byabaye, ariko bashobora dufata minenegwe aranka yuko tuvugana kare twarungitse intumwa
umugwi wawo ni ukora amatoza ku Burundi uheruka kuvuga ko hari amazina y'abagirizwa mabi yabaye mu Burundi yahawe Sentare mpuzamakungu mpana bya CPG iri kwirakora amatohoza nyezina kuri ico gihugu. Uwo mugwi wawo ni wavuze ko ari amazina y'abategetsi akunze kugarukwa ko ariko ntiwayashize ahabona. Yamara wemeza ko n'ubu bagifise uruhara mu bwicanyi, kunyuruza abantu, kubafungira ubusa no kubahohotera bikorerwa cyane cyane batavuga rumwe na leta cyangwa abaharanira uburenganzira bwa muntu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Noneho tuzamuke muri Uganda, w'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku burenganzira bw'impunzi n'abataye ibyabo rifite icyicaro muri icyo gihugu rifatanije na Rema irindi shyirahamwe nkaryo ry'i Burundi. Basohoye raporo yerekana ko impunzi z'Abarundi zatahutse ziva muri Tanzania zakiriwe nuko zashubijwe mu buzima busanzwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda yasomye iyo raporo maze adutegurira inkuru.
Iraporo yashyizwe ku mugaragaro mu nama yabereye ku rubuga rw'ikoranabuhanga yagaragaje ko kuva mu mwaka wa 2017 kugera muri uyu mwaka wa 2020 ko impunzi z'Abarundi 180,000 arizo zatahuwe kuva mu gihugu cya Tanzania gusubira mu Burundi. Nyamara ariko kugira ngo izi mpunzi hamwe n'abandi Barundi bahungiye imbere mu gihugu basubizwe mu buzima busanzwe byahuye n'ibibazo bitari bike birimo abategetsi mu gihugu bagiye bitirira impunzi zitahuka amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka CNL kimwe no kuzita abanzi b'igihugu bityo zimwe zigahohoterwa izindi zigafungwa no kwamburwa bumwe mu burenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi byose bikorwa n'umugwisha karere ku butegetsi w'imbonerakure ukurikije raporo. Ukurikije bwana Theodore Mbazumutima w'ishyirahamwe Rema mu Burundi bafashije gukora ubushakashatsi, zimwe mu mpunzi zitahuka ntabwo zakirwa neza aho zari zisanzwe zituye, izindi akaba zihitamo gutura mu turere turi hafi n'umupaka wa Tanzania kugira ngo haramutse hadutse izindi mvururu mu gihugu bizazohorohere kwambuka umupaka. Kandi kindi gituma zitura hafi n'umupaka wa Tanzania ari kugira ngo zishobore gukomeza zambuka muri icyo gihugu guhaha, gucuruza hamwe no guhinga imirima zifiteyo. Mbazumutima kandi yanatangaje ko mu bushakashatsi bwabo basanze ko zimwe mu mpunzi zirimo gutahuka bitewe n'imibereho mibi mu bihugu zahungiyemo, ariko atari uko amahoro n'umutekano byagarutse aho mu gihugu. Dismas Kunda ukuri ikigo kigenzura ibikorwa bihonyura uburenganzira bwa kiremwa muntu muri Afrika kandi akanabakora ubushakashatsi ku bibazo bijyanye n'ubuhunzi n'umwe mu bavugiye muri iyi nama yo gushyira ku mugaragaro iyi raporo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko hakiri ibibazo bikomeye mu Burundi bikwiye gukemurwa n'ubuyobozi kugira ngo impunzi z'Abarundi zose zikiri hanze zizatahuke ku bushake. Ati ndibaza ko ikibazo cy'impunzi z'u Burundi kigikomeye cyane kugeza ubwo ibibazo bya politiki mu gihugu bizakemurirwa hagashirwaho uburyo bwo guhagarika ubutumvikana hagati y'imigwi itandukanye. Kandi nanone mu gihe ubuyobozi, inzego z'umutekano hamwe n'umutwe w'imbonerakure bitari byahagarika ibikorwa bibangamira abaturage, mbona ko n'abarimo gutahuka bazongera guhunga. Bwana Nkunda yongeyeho ko ari impunzi imwe zatahutse kuva muri Tanzania zitabyihitiyemo. Ati mu gihe habayeho gutahuka kw'impunzi, impunzi nizo zigomba kubyihitiramo nk'uko biteganywa n'amahame mpuzamahanga areba impunzi nk'ayo umuryango w'abibumbye y'umu wa 51 hamwe n'umuryango nyafurika wo muri 67. Hari amaraporo yerekana ko zimwe mu mpunzi z'Abarundi muri Tanzania zacuwe ku gahato bikozwe mu buryo bwo kuzikuraho abari bazicungiye umutekano hamwe no kuzambura ubufasha buzigenerwa. Ibi byakoreshejwe nk'inzira yo kuzirukana muri icyo gihugu, na niyo mpamvu mvuga ko leta ya Tanzania igomba gukurikiranwa n'amategeko mpuzamahanga kubera icyo gikorwa kinyuranyije n'amasezerano icyo gihugu cyashyizeho umukono. Navuganye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi muri Uganda nibazo zumva igihe kigeze, dore ko bagenzi bazo bari barahungiye mu bindi bihugu nko mu Rwanda, Repubulika ya Kongo hamwe na Tanzania barimo gutaha.
Ku muntu iyo bavuga ngo ngashaka guhunguka barimo barahungwa na muhungure, ariko nk'umuntu nkanje abafite ikibazo kiwe yahunze kandi abareba kigikomeye kigihari akicyumva kikibona kuva nko arumva yuko umenga aracabangiriye abanze areba igiguma gikurikira. Icyo niko no kivuga ko murakoze
twebwe ntitwahungiye kimwe, kandi mu byukuri ntitwahunze ibibazo biza nubwo ufise n'ubihamye no guhana amazina y'abantu n'ubwo ugahamagara n'umuntu ari mu Burundi ndonderera ku mpimba aha naha izina ryitwa kunuku babaciye imyaka 15 ariko ari umuganga utavuga rumwe na leta n'uyu munsi bavundiye mu gasho cyo kuba none bundi ko none mpungutse njaje baca bantega kuja mu mugambwe n'iyumva mwerega n'uburenganzira bw'umuntu umuntu atuma pfadiza ukuri kwiwe ariko ntashobora guhatira umuntu mu kintu adashaka kuko uzobona ibazo byo byakemutse azutaha Peter Nkurunziza ahubwo yari n'umugabo arenze kuko yarafashe opposition yarahaye imyanya kuko rwasa arimo n'amashinga amateka yari uwa kabiri uyu munsi yarongeye uwa kabiri ego yaraguranye ngo aratsindwa dusanga nta n'ubunyumba kumenya hawe
nagerageje gushaka guhagarara igihugu cy'u Burundi muri Uganda kugira icyo yasubiza kuri iyi raporo ariko ntibyashoboka nyamara ariko abayikoze bavuze ko bahaye amahirwe bamwe mu bayobozi b'u Burundi gutanga ibyiyumviro byabo muri iyo raporo ubu bushakashatsi bwakorewe mu burere bwa Kibitoke Bujumbura hamwe na Muyinga hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kane muri uyu mwaka Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
tugarukiye hano muri Amerika abakandida babiri mu matora y'umukuru w'igihugu President Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani n'uwahoza ari Vice President wa Repubulika Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate kwa kabiri nimugoroba bakoze ikiganiro mpaka cya mbere muri bitatu biteganijwe mbere y'amatora ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 umunyamakuru ijwi rya Amerika Mia Bush yateguye inkuru yumvikanisha ingingo 3 abantu basigarana muregezweho na Claude Ganza munyamagana
Izo ngingo 3 no guterana amagambo no gucana mu ijambo bya hato na hato ingingo irebana n'imisoro kimwe n'iribana n'ivangura ruhu n'urugomo muri Amerika iki kiganiro cy'iminota 90 mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio cyayowe n'umunyamakuru Chris Wallace ukorera televiziyo Fox News kurogoyana no gucana mu ijambo ni kimwe mu byisubiyemo kenshi muri iki kiganiro Trump yagiye aca mu ijambo Biden ndetse na Wallace wari uwo ikiganiro bituma kibama kajagari kubwo kudahana akanya ngo buri wese avuge ibyo yisanzuye Abashinzwe kugaragaza no guhinduranya amashusho kuri televiziyo babagaragazaga bavugira icyarimwe buri wese avugira mu wundi Wallace yakunze gukebura Trump amwingingira kureka na Vice President akavuga haraho byageze Biden abwira Trump ati ese ushobora gufunga umuntu wa mugabo we ingingo ya kabiri yibanzweho ni imisoro iyi ngingo nayo yagiye impaka cyane Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje inkuru ndende ivuga ko Trump barirwa mu baherwe ndetse ukunze kuvuga ko ibikorwa bye byinjiza akayabo yasoza amadolari 750 gusa mu mwaka wa 2016 abari nayo asora mu 2017 akimara gutorerwa kuyobora Amerika mu myaka 50 yose ishize Trump abaye perezida wa mbere wanze kumenyekanisha imisoro ye umunyamakuru Wallace amubajije ingano y'amadolari yishyuye mu misoro ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yaramusubije ati nasoza amamiliyoni y'amadolari kandi muzabimenya ntiyagira ibindi bisobanuro atanga kuba ikinyamakuru The New York Times cyarasohoye iyi nkuru y'uko perezida atamenyekanishije imisoro mbere gato y'ikiganiro mpaka kizamuhuza na Biden byari nko gutanga ingingo yo kugibwa impaka byanze bikunze umunyamakuru Wallace abajije Biden icyo abivugaho yaravuze ati nagaragaza inyandiko zimenyekanisha imisoro ubundi ahita avuga ko azavanaho politiki y'abarepublikani yo kuvanaho imisoro yateje imbere cyane ibigo by'ubucuruzi indi ngingo nayo itoroshye ni ivangura ruhu n'urugomo muri Amerika Iyi ni imwe muri esheshatu umunyamakuru Wallace yahisemo mu kwezi gushize harebwa ko ivangura ruhu ryifashe mu mijyi nka Kenosha muri leta ya Wisconsin mu cyumweru gishize ikigo cya Amerika gishinzwe ubugenzacyaha FBI na Minisiteri y'umutekano batanze impuruza ko amatsinda y'intagondwa y'abazungu yumva ko abazungu badakwiye kureshya n'abirabura ashobora gutuma imvururu ziyongera Trump n'umunyamakuru Wallace wari uyoboye ikiganiro bashuje nk'abaterana amagambo ubwo Wallace yamusabaga kwamagana udutsiko tw'abazungu bumva ko batareshya n'abandi akaba ariho bakomeza kwatsa umuriro w'imvururu n'urugomo hagati yabo n'abaharanira uburenganzira bw'abirabura Trump yabanje gukwepa iki kibazo ariko umunyamakuru amuhatirije aramubwira ati ariko ubundi uragira ngo mbite bantu ki ngaho mbwira izina mbita Wallace ati wabita nk'intagondwa cyangwa abaheza nguni b'abazungu naho Biden bavuga ko ari udutsiko tw'abanyarugomo n'abaheza nguni bazwi nka Proud Boys cyangwa abahungu batewe ishema n'icyo bari cyo ubigenekereje mu Kinyarwanda abahungu batewe ishema n'icyo muri cyo mube muretse mube hafi yungamo ariko anenga abandi baheza nguni basa n'ababogamiye ku ngamba z'ishyaka ry'abademokarate ati hari ikigomba gukorwa ku bantu b'umutwe wa Antifa n'ababashyigikiye kuko abo si ikibazo cy'abashyigikiye ingamba z'ishyaka ry'abarepublikani akomeza agira ati iki ni ikibazo cy'abashyigikiye ingamba z'ishyaka ry'abademokarate
Chote mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwayakurikiye hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyategura no kuyabagezaho yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yandi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.